Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda naho tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro mutwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Mu Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeza ko abanywanyi bawo babandanya kuburabuzwa.
Aho karabwira ati warahise muti wawe narahise muti wanje reka tutanguke iyo tujya ni hamwe honyine niwakora iby'abarundi bashima bose bazagukurikira.
Uyu ni Agaton Rwasa atwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi muraza kumwumva handi hato muri no makuru kandi muza gukurikirana ikiganiro c'igice twagiranye cyari twagiranye na Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi muyageze hirya nino ku isi. Sudani yagiriza Ethiopia kwica abasirikare bayo 8 n'umusivile umwe mu intambara ya Ukraine n'Urusiya. President wa Ukraine yasabye abategetsi ba G7 imfashanyo za gisirikare zihutigwa. Ano makuru yose turarambura mukanyi sase mu hafi ya radio yanyu. Nongere ndabahe ikaze reka makuru yacu tuyahere muri Ethiopia ho Sudani yagiriza ico gihugu ko yishe abasirikare bayo 8 n'umusivile bari bapfungiwe ku murwa mukuru ya Addis Ababa. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaduteguri ino nkuru. Fidele tubwire ivyo nkuru.
Yego Diane, gisirikare cya Sudani ku munsi w'Imana cyamenyesheje ko icwa ryabo bantu ari gikorwa kigayitse cyavuze ko kizokwishura kuri ubwo bubisha mu itangazo cyasohoye. Icyo gisirikare cyamenyesheje abo bantu 8 bishwe baribo no kugende bafashwe n'igihugu cya Ethiopia n'abategetsi ba Ethiopia babitangaje ku cyese. Imigenderanire hagati y'izo bihugu bibanyi yagira ati tuka mu myaka ya vuba bifatiye ku matata amaze igihe kubice bitari bike bikoreshwa mu byerekeye uburimyi biri ku rubibe bisangiye mu karere kitwa Alfashaka. Sudani ivuga ko ibyo bice biri ku butaka bwayo bifatiye ku masezerano agahura imbibi hagati yayo na Ethiopia yashyizwe ko mu myaka ya mbere mu mwaka w'1990 gutana mu mitwe kwaragiye kuraba hagati y'ibyo bihugu byombi mu kiringo cy'imyaka ibiri irangiye. Byari nyuma y'uko Sudani ivuze ko yigaruriye igice kinini cy'akarere ka Alfashaka igasaba Ethiopia gukura inteko zayo mu bice bibiri bivuga ko biri ku butaka bwa Sudani mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2021. Ambasade ivuga Sudani urantumwe ivuga ko abasirikare bayo batandatu bishwe mu gitero cyakozwe n'igisirikare cya Ethiopia muri ako karere. Ibyo bihugu byombi byaragiranye ibiganiro bigenewe gutorera imyinshi amatati yerekeye akarere ka Alfashaka. Bya nyuma biheruka kuba byabereye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2022 namara ntambwe zyagize.
Urakoze Fidel. Umucamanza mukuru wa sentare nkuru y'igihugu cha Nigeria yatanze imihoho nyuma y'indwi imwe gusa yuko bacamanza byo sentare bamwagirije kujya ibiturire we arabihakana yivuye inyuma. Nubu inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umucamanza mukuru Tanko Muhammad atanze imihoho mu mabanga yiwe mijoro ryo kumunsi w'Imana nkuko umuvugizi wiwe yabitangarije itororokanizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press. Yamara ntiyatanze impamvu z'iyo ngingo. Tanko Muhammad afise imyaka 68 muri iki gihe yari yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi k'8 mu mwaka w'2019 asubiriye uwitwa Walter Onogen yakurikiranywe ku byaha bya ruswa. Ubutanga imihoro kwa Muhammad kuje indwi imwe inyuma y'uko abacamanza 14 bo muri sentare nkuru y'igihugu basohoye ikete rimwagiriza ruswa. Iryo kete rivuga ko yihoreje ibyabo bacamanza bamusabye bamenyesha ko naho n'amazina n'amateka y'igihugu yongereje amafaranga agenewe sentare nkuru y'igihugu urwego utarangura akazi bikago neza ku birerekeye bamenyesha ko ivyo atabo bisabirako. Bitegekanijwe ko umucamanza mukuru mushasha wa sentare nkuru y'igihugu atangazwa akongera akemezwa mu mabanga yiwe mu minsi iri imbere.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi amugenzi wacu Fidel Niyongabo akuri amakuru yose yaduteguriye akabahejeje kudushikiriza mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Imyaka itatu hejo yararumanye umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi utanguye gukora ku mugaragaro iyo myaka yahimbarijwe ejo kwa Mungu mu ntara ya Cibitoke muri uwo mugambwe bakamenyesha ko abanywanyi babo baburabuje kugira ngo ntibitabire ivyo birori. Inkuru tubaza umenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ni abanywanyi uwo mugambwe bakiriye agatongo wa Sarongo SNL ku rwego rw'igihugu. Uchumi Ananias arongoye SNL mu ntara ya Cibitoke niwe yakiriye ndongozi yaramenyesheje ko bahura n'ibibazo byinshi bijyanye no kuburabuzwa. Yashikirije gwasa ko abarongoye umugambwe SNDD uri ku butegetsi bababuza kubaka imboro z'umugambwe wabo, abajejwe intwaro nabo bakababuza gukorera ku mugaragaro.
Tufate kuri ibikorwa twarimeze mu nyandiko yasaba umwungiro hananaritswe amanama atandukanye yo kuzira ku mitumba yose. Uno munsi mu gitondo tumisuka amanyina munsi yavuye ku mitumba kugira ngo umuntu wese agire ibikorwa. Tukaba dusaba rero yuko bigenda kuba na interakti y'ibiganze kuba ari ugutukuba indagateka ku muntu uwo ari we wese kandi ahabwa n'iki n'amategeko.
Agatongo asa mu ijambo ryiwe yamenyesheje abanywanyi biwe ko bogira umutima rugabo wo guhangana n'abakeba babo ariko atawe bari indwara. Amenyesha ko ako gatotezo bagirirwa kazotinda kagahera.
Ibyabahanye birababaje ariko muri bata abantu bashobora kugira ubwoba muri hano bavuga yuko batsinze bavuga ko abantu bose bahereye iwabo bagatinya ko abatsinze bakorana baratsinze by'ukuri cyane baritsinze.
Mustahane wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza amenyesha ko muri komine arongoye imigambi ibanye neza n'ahatazibana zidakomanya amahembe. Amenyesha ko ibivugwa ko abanywanyi ba SNL batotezwa no gushikuza.
Ikiriho nuko abantu mu kibano barashobora gushamirana bapfuye iby'imigambwe bitewe kutamenya, cyane cyane niyo mbonye amaho dukunda kubona dupfa kutamenya. Ibyo rero twebwe iyo bishyize turahamagara abo bantu tubasigurira ko abantu bavuza kubana mu butandukanye bwabo, bamwe bose kandi bavuza gukora igikuru gusa bisunze amategeko. Muri rusange abanyanyi b'umugambwe SNL cyane ko b'umugambwe SNL muri komine Rugombo birakogwa neza cyane kuko nta gihe na kimwe baratumyesha ibikorwa byabo batekanije ngo bareke kuba.
Warongoye umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu yasabye abo bajejwe intwaro gukunda abo barongoye ku rugero rumwe, aca asozera aronsa impanuro abanywanyi biwe.
Yavuga yaca umuntu asuba kubera abakise mu mitima yabo gusura kumusuhuza ahubwo arababwira ati warahize n'iki wawe narahize n'iki wanjye reka tutambuke iyo tujya ni hamwe honyine niwakora ibyo abarundi bashima bose bazagukurikira.
Iryo totezwa abanywanyi ba SNL bamenyesha ko bagirirwa riravugwa no mu zindi ntara z'u Burundi. Kuruno w'Imana hari ingoro y'umugambwe ya SNL muri zone Muhwazi komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi yarayituriwe n'abantu bataramenyekana nk'uko abarongoye uwo mugambwe aho mu Ruyigi bamenyesha. Itegeko nimero imwe agakwego gahagaze 16 ryo kuwa 10 ukwezi kw'icenda umwaka w'2011 rijyanye n'itunganywa n'ibikorwa by'imigambwe mu ngingo yaryo ya 11 rirerekana ko imigambwe ifite uburenganzira bwo gukora inama, gutunganya amakoraniro no kwiyamamaza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Iyo nkuru yawe bakunze b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukoma. Mu gihugu cy'u Rwanda muri Rubavu neza na neza mu murenge wa Canzarwe hari umuco utamenyerewe muri ico gihugu. Abakobwa ba muri uwo murenge bavuga ko bibagora kuronka abagabo mu gihe hatabushobozi bafise bwo kugura ibishingiranwa. Ivyo ni vyo umukobwa agenda atwaye giye kubaka. Inkumi n'abasore ndetse n'abakuze bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeye ko mu bishingiranwa babwirizwa gutwara nk'abakobwa hatabwirizwa kuburamwo amabati. Uyu muco bamwe barawushigikiye abandi bakawurwanya. Ijwi rya Amerika ryarungitse icanzarwe. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa avugana n'impande zitandukanye.
Adeline Nzasenga y'imyaka 32 y'amavuko atuye mu kagari ka Rwangara mu murenge wa Canzarwe mu karere ka Rubavu mu cyahoze ari komine Rwerere ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. N'umwe mu bemereye Radio Ijwi rya Amerika ko bigoye kubona umugabo uri umukobwa utifite icyarimwe uvuka mu muryango ukennye yatubwiye ibyangombwa nkenerwa ku mukobwa witegura kurushinga.
Ni ibintu bizwi ukuvuga ngo niwe umukobwa akundanye n'umuhungu agomba kuzajyana saro, akajyana amabati, hari n'abasigaye bajyana moto, akajyana televiziyo, ibyo kurya byibishye bindi bishimbi birayi n'ibyinshi n'ibyinshi ugasaga nka Daihatsu iruzuye.
Nzasenga yemera ko nawe hari abasore bagiye bamubenga bamuziza ko adafite ubushobozi bwo kubona ibishyingiranwa, ubu intego ni ugukora ibishoboka akabibona nk'urufunguzo rwo kubona umugabo.
Ntazo mfite ariko ntakibundi gukora mbishaka
hasi no hejuru mpaka igihe uzabibonera ukabona umusore wabiha
cyane twakumvikana twahuye. Akenshi ntabwo izo ngo zijya ziramba ariko nyine abari nk'ikibombo kizirika wese niba umukeneye urabishaka, wamara kubishaka mukabana ubundi rwazasenyuka rugasenyuka ukaba nk'abandi bose ariko wamubonye.
Ese umusore witegura kurushinga we muri aka gace bimusaba iki? Ni ikibazo twabajije Nzasenga.
Ubusa bafite iki gapfa kuba ari umuhungu gusa, hari n'igihe n'inzu muyifatanye cyangwa umukobwa akayubaka, niba we ku mufuka we ku ruhande rwe nta kintu afite ariko umusore aba ari gutagetinga akavuga ati byibuze umukobwa nimujyana iwabo bazantire.
Jacqueline Gikumi w'imyaka 23 y'amavuko nawe yemeza ko umukobwa utifite cyangwa iwabo ari abakene kubona umugabo bikimubereye ihurizo rikomeye.
Niba umuhungu wagutwara nta kintu cyo ufite n'urumenye wamukura he?
Niyo warangije amashuri ntakazi ko ufite ntabwo yakujyana, ubwo ziyakujyana mu rugo rw'iwabo se no mu kabaro neza akubaka inzu nawe ugashyiraho iki? Ugashyiraho amabati niko bimeze.
Ni ihame,
ni ihame cyangwa se warangije no kumwubakira akanaguhakana muri make
nabyo bijya bibaho
besi cyane.
Si urubyiruko gusa rwacyanzaga urwemeza iby'uyu muco ku bashaka kurushinga muri aka gace, ahubwo n'abakuze babihamirije ijwi rya Amerika. Emmanuel Mutumishi n'ugatemera ko abakobwa batabona abagabo mu nzira afata nk'ikiguzi, hari ko itagomba kubura kivuye iwabo w'umukobwa cyerekeza ku musore bagiye kurushinga.
Ahubwo uko bigenda ni igihe umusore aba afite gahunda yo kubaka n'umukobwa afite gahunda yo kubaka bagahuza umutungo. Iyo habayeho kugira ngo ubu bwabo bashaka n'inda mutungo bafite, buri wese aje kubiganiza ku babyeyi be. Ubu ngubu icyakora byo ngo umuco guhari bari kubagurira amabati. Ni abasore rwose ukubaka inzu ukamenya ko kwanyo ku bukwe uwo mukobwa kugira ngo azabeho neza nk'uko babishaka, ayo mabati bakayazana n'umukobwa n'ibintu naho kuzana ibintu amabati gatariho ubwo umukobwa ni ngaha abashingiwe ndaburira indamatori hari.
Tuvuye kuri Mutumishi twabajije uyu musore ukuri kw'ibivugwa muri aka gace k'iwabo.
Ibyo ni ibintu bihari bya hatari ariko umukobwa iwabo batifite aba yahiye nyine ajya mu duka agashopinga ariko yari umwana w'umukene ntacyo yageraho nyine urumva nawe urabizi.
Ku bwa Mutumishi abashakanye muri ubu buryo ingo zabo zishoboka kubw'imbaraga z'amategeko.
Wenda ku bwobwo amategeko azaba ari kubafasha kubaka ingo bizashoboka, ariko rimwe na rimwe ubona nawe ndambaraga zirimo kubera ko hari igihe hatagaragara mu rukundo hakaboneka mu butunzi. Abasore badashoboye gukora byo banahanga amaso kuri abo bakobwa no kwa nyirabukwe ati ko kwa maruko hari akantu nzajya mbifata mu mifuka.
Ariko uyu muco uri ku gisenyi urajya gusa n'ijwi rya Amerika yigeze gusanga mu murenge wa Nyabitekeri Nyamasheke. Aha byasabaga ko niba umusore asuye umukobwa ari ihame ko amutekera isake bitaba ibyo bakabyara nabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ntibushyigikiye uyu muco kuko bwemeza ko ukunze gutera ibibazo. Bwana Ildefonse Kambogo ni meya w'akarere ka Rubavu.
Iyo umusore n'umukobwa bagiye kubana bagendeye ku bintu ibyo batabibonye cyangwa se niyo hajemo ibibazo usanga biduteza ibindi bibazo bikomeye. Avuga ati njye namuhaye amabati yanjye none yanze ko tubana, n'ibibazo twagiye duhura nabyo. Niba ari ivangamutungo ribe ari uko bamanze kujya gute ngo bageze imbere y'amategeko, ariko kwa bibitegeko mbere ko umuntu abana ibyo ngibyo nibyaye nibyo kutumuco cyangwa se no kutubahiriza gahunda z'amategeko ya leta. Ibyo ngibyo byo kubana ni urukundo, ariko ntaho umusore agomba gusaba umukobwa ngo amaze utange ibindi bintu kugira ngo tubone tubane.
Aha ku Gisenyi kandi mu mirenge nka Nyamyumba hari undi muco uzwi nka Ndongoranitunge, aho abagore baho baba basa n'abahariwe inshingano z'urugo kuruta abagabo. Mu ndorerwamo nk'iyi umugabo akomeza gufatwa nk'umwami mu rugo, mu gihe ihame rya Leta y'u Rwanda hari ukwimika uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Ibi biri ku Gisenyi n'ahandi hari abasanga bishobora kuba intandaro y'amakimbirane y'urudaca mu ngo asigaye yumvikana umunsi ku wundi. Akarere ka Rubavu kakemeza ko ibi byose bizahinduka binyuze mu bukangurambaga butajegajega mu nzego z'ibanze. Yahavuye mu busa bw'ijya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro byacu mu kanya. Juge Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda umugambwe MSD utabgarumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi na PPD giri jambo urimo bamwe mubahoza ari bicocoro mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi bakaza kuva muri uwo mugambwe bankamanda ya gatatu uyu muhisi Pyankuruziza mu 2015 bandikiye kete president wa Kenya Uhuru Kenyatta bamusaba ko muri kino gihe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yo kuri bishoboka byose uwo muryango ugafasha mu gutorera umuti ibazo bavuze ko ari vya politike y'u Burundi birimo iby'umutekano n'intwaro ibereye bakifuza ko ivyo biganiro gutorera umuti vyoca mu biganiro mu kiganiro cihariye Alexis Nduhije atwara umugambwe MST yampaye mukanya muri isanga natanguye ndamubaza ibindi biri mu ikete barungikiye Uhuru Kenyatta atwara EAC akari nawe president wa Kenya
twashatse kwerekana yuko amareta nivyo arashobora gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu ariko atora inyishu z'ibibazo yishimikije uko twokwita abandi baparteneri none patike imigambo hamwe na sosiyete sivile mu Burundi nivyo twamusabye yuko mu Burundi akenewe ibiganiro abarundi bari muri politiki imigambo sosiyete sivile hamwe na leta bakicara bashaka n'abagwanya leta baciye mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu Burundi nubwo ubutegetsi bwizizira ku butegetsi ku nguvu ku gikenye cya gisirikare ubutegetsi dushaka kwicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandane batwara abarundi mu mahoro n'umutekano
ayo matora muriko muravuga na yaryari n'amatora yo mu 2027
na matora yariyo yose na matora ari mu 2027 ari mu 2030 ari mu 2025 na matora tuzobanza kwicara tukagirana ibiganiro tugashika ku nyinshi y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe dushaka ko abarundi bobonye n'ubwabo bagira ubutegetsi biciye mu matora akaba aribo bashinga akazi ko gutwara abo batoye
ibyo biganiro Kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwicarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo vy'inkoramutima mwoyaga hagati ya mwebwe na leta y'u Burundi
ikibazo cy'amatora ni kinini cyane ndi mugifate nk'uko ari ikibazo cyoroshye ko amatora ahera mu ibwirizwa shingiro urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu by'igihugu cyose nawe muri kumuraganira
mu ikete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira EAC icamo kugira ngo icuka kize kibaciza mu Burundi mwemeza ko hari naho EAC yari ibwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe u Burundi mwashatse kuvuga iki ngahaga sinduhije EAC ico itakoze na cyane cyane
ubuga ariko EAC yari ihari i Arusha mu gihe hasinywa amasezerano y'amahoro i Arusha hanyuma hatanguye ingorane mu Burundi mu 2015 EAC yaragerageje kugira kurondera iyo mitero myinshi mugabo ibintu vyabibandanya murabyibuka ko habaye ibiganiro vyari bihagarikiwe n'umuhisi Mkapa hanyuma ntibabibandanije nta bushake babishyize mu nzu twashaka kuvuga ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva nuko ingorane zo mu Burundi nizo zama zizana ibibazo mu gihugu cya Congo, cyane cyane Congo ijya Kivu y'Amajyepfo. Mu Burundi hatekanye, Kivu y'Amajyepfo ibitekanye. Mwibuke neza mu 2005 aho twatora tugatora neza hanyuma sendede igashyira ku butegetsi ivuye muri Congo. Aho yaho irwanira mu Burundi bitekanye, Congo yaramaze imyaka irenga cumi itekanye. Congo yagiye kuja mu bibazo mu 2016 ari uko mu Burundi dusubiye mu bibazo.
Bisigura ko isano iri hagati y'umutekano uhungabana muri Congo kubera mu Burundi muvuga ko bitagenda n'iryahega Alexis Nduhije.
Isano ni uko haboneka ingorane mu Burundi, Abarundi ubwa mbere barahungira muri Congo. Ubwa kabiri, uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira ica itanga ibigwanisho muri rya migwi yitwaje ibigwanisho muri Congo bya bita le groupe d'armée.
Hari ibyemezo bihari kuri ibyo
biruzuye mu bashaka muragenda muri iyo mibirambica bakura ama groupe d'experts barabyandika baratanga amatoni y'ibigwanisho birazo.
Ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashaka kuba bafashwa na leta y'u Burundi, ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko hari imirwi igwanira muri Congo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyemanga canke mutayemanga, bakavuga ko nabo babagira uruhara mu guhungabanya uwo mutekano. Izo zagirize ibyo murabivuga ku iki gasinduhije?
Red Tabara barafashe ibigwanisho kubera yuko bashaka gusenya ubutegetsi bw'u Burundi biciye mu nzira y'ibigwanisho. Twebwe duhanganye na leta y'u Burundi biciye mu nzira ya politiki, ariko rero twebwe Red Tabara ntacyo dutwaye. Twebwe dusimburanya leta y'u Burundi na Red Tabara ifite ibibazo na leta y'u Burundi. Nicyo gituma tuvuga twicarane na leta y'u Burundi kugira dutore inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi. Hano rero Red Tabara ugira ingufu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi, ni mwibaze yuko jenzohurira naho niho aho niho mpagaze rero
imyemezo
gihagaze
abayibegekano
dufitaniye na Red Tabara. Ariko twebwe turemeza yuko Red Tabara irwanya leta y'u Burundi, na twe tuko turarwanya leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki.
Nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, dufite abarenga ijana batungikiye amamesaje yabo kugira ngo dushobore kubakura. Reka tuje ku mirongo ya telefoni. Alexis Nduhije mudukundiye muce muza mu ishuri utubazo twabo. Turahera kuri Ferdinand ikaze ku ijwi rya Amerika. Uherereye he Ferdinand?
Ni mu Amerika Turukana, mu intara ya Turukana muri Kenya.
Akabazo kwa Alexis Nduhije wa MSA twagutumire muri Murisanga y'uno munsi.
Yabarengeye kuganira na leta ni ngari byiza cyane, kuko kuganira iyo umuntu ariko aganira n'uwenda bagomba gusohora ingorane isanzwe ihari. Ariko nagomba kumubaza hamwe ibyo biganiro twakwangwa na leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kudashaka kora iki?
Hamwe leta y'u Burundi yasanga ibiganiro tuzobandanya twirwanya, tuzobandanya twirwanya mu bya politiki, tuzobandanya duhimiriza Abarundi kuva mu bwoba. Kuko ejo biteye bitebuke Abarundi bazotse baje mu bwoba, irya leta bayihagurukire bayirwanye, bayirwanye biciye mu myiyerekano, biciye mu kwanga kujya ku kazi, biciye mu kureka kurema amasoko. Ibyo bizote babishike ko Abarundi bazotse baje mu bwoba. Abarundi ntibazokwama bemera akajya karenganyo, ntibazokwama bemera inzara, ntibazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara cyangwa bijya kubanyaga ibyabo, kubanyaga amazu, kubanyaga amatungo. Bizotegerezwa guhagarara. Rero tuzobandanya duhimiriza Abarundi. Abandi nabo bariko baragwanya leta nabone, tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo tuganye leta dushobore tuzoyirandurana n'imizi.
Hariho ako kabazo yarabajije Ferdinand, ariko nanjye nongeye ko akanje yaragerageje yasiragerageza muri azi ko ibyo biganiro bitakunze ko leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mukaganira. Niko mubibona. Hanyuma ingufu
tusaba yuko yase ahubwo yobifata mu mime tukagiranira ibiganiro tukava muri izo ngorane.
Hama ingufu
Kenya yigeze
Kenyatta inguvu mbona azogira muri ivyo EAC itashoye kugira muri kanse zihagaze kuki izizere biri hehe vyuko ico bamwe batakoze we azogishobora nka ndi mukuru wa EAC kuri no nshuro
bo ubwa mbere barashobora gufatira ibihano leta y'u Burundi babishatse kugira ngo bayigondoze ibyo mu biganiro kugira ngo leta y'u Burundi ya kera yatwazwa na Buyoya ibyo mu biganiro barifatiye ibihano yajya mu biganiro hamwe n'imigambo ndetse icyo gihe yari imigambo ya Frodebu n'indi migambo yitwa JCC barifatiye ibihano yajya mu biganiro turashika kuri kijya kurajya amasezerano ya Arusha n'ubu ubu babikeneye babishatse bashatse kubishyiramo ingufu bobikora bakagira barashobora gufata ibihano leta y'u Burundi iyo mu gihe yokwanga kuja mu biganiro ikazoteba ikemera ikagondoza tugenda mu biganiro tukavugana kandi ibiganiro twokora nivyomara imyaka nka birya biganiro vy'Arusha kuko ibintu vy'u Burundi vyaravuzwe vyaraheze igihambaye ubutegetsi bazobubisikanya ko bute biciye mu matora niko babutwaye bize byabusha nibaze twicare duhereze ubutegetsi abanyagihugu abaribo bonyene bitorera ababatwara nabisubiyemo bitorera ababatwara
ivyo bibaye bakemera mu kayaga ayo matora dufate nk'ivyo biganiro baravyemeye birabaye amatora muravuga ati ivyabaye ntimunavyemera mu 2020 ayo matora muzoreka babandanye iyo manda ihere muri 2027 hama baze babandaniriza ku bindi canke vyiza vyosubirwamo imbere yuko ico kiringo kigeze
bo izibiringo ntazo turimo ivyiza nuko boza tukicara tukavugana hanyuma ariyo iyo mvuze iyo manda yiwabo bagashaka bakayigeza iyo singorane igihambaye ariyabuteko nuko bemera bakaza tukicara tukavugana tukagirana ibiganiro vy'ingene amatora azogenda amatora atazokwigera asubira kwiga vy'amadele vy'ibiringo ngo manda zabo canke sivyo bikenewe cane ibikenewe cane nuko twicara ibiringo tuzobishinga ari uko twamaze kumvikana
bafise na Musavyi kundi murongo wa telefone Musavyi ikaze ku ishuri rya Amerika
ego muri cane
ndi buhereje Musavyi
ejo ndi mu Burundi
ahagana he nimba atari banga
oya siwanga ndi muri Arashangutse
akabazo kawe ka Alexis Nduhije twagutumira uno munsi muri Isanga
none Alexis Nduhije ko mama numva kenshi iyo muri mwama mushira ibintu by'ibihano imbere ariko uko kuba ari gukunda domo abenegihugu bo mu Burundi muzi n'ingaruka mbi ibihano bigirira abenegihugu
abanyagihugu abababaza cyane ntibagira batwara naho nubu atabihano bihari abanyagihugu barababaye kandi barababaye cyane gusumba ubu urumva si kuvuga yuko bazanye bashyizeho ibihano byotuma bitora inyishu ku ngorane barimo bagasaba bakazivamo ko baba bababaye nubu abanyagihugu barababaye abanyagihugu barenganywa abanyagihugu baricwa abanyagihugu barangazwa abanyagihugu baranyagwa ivyabo uyo arashobora kuba ari mu basendegeze cyangwa afite ibyo bamuha cyangwa afite ibyo abasaba nta ngorane ni vyiza mugabo ndaje kuvuga ngo abanyagihugu no munsi nzabaye abanyagihugu barababaye nubwo bozana ibihano ego vyobabaza ntivyobabaza kurusha uko ubuzi bwababaye
Alexis Sinduhije atwara umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ikiganiro cyose cyuzuye cyihariye twakoranye mushaka kugisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ko mujahanditse muri isanga akabiri rero no kuri kino kiganiro gice cigice gito twagiranye na Alexis Nduhide duce dusozera makuru yo kuri no mwanya dushimire abagize ara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mariko manager Diane Nina Hazwe yakoze Nadia Taha yegeranije ibiganiro vyacu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma amakuru n'ibiganiro vyino saha vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi nawe nyene yakenuye ahanje tubaza kongera samoya n'iminota 30 makuru azobagezwe ijyanye no kwisi mukurindira mandanye muryohegwa ni rutonde rw'ijuru rya America mu ndimi zitandukanye